Awali ni wangu kwa wote kwa wakibga baga kuli tukandesu wa kana fungwa benshi baawa giukore la mahera au walima mumirime ya wa Tanzania tuwa wajiramu mwarunde wa heru sekwi ukanwa kutaka kwa Tanzania nyuma yukure kugwa mawehero awali wa fungiwe muri Tanzania baratu giruko wimedi
kuindi la birorosi kuindi la birashoka wakakureka uki njira aliko wako wanyi ishe kibare wila jika wakagitawara kugirango waronga uge kukono wakorela mumirima ya wakoko wakasa imirima minini minini wakasaka kuko ugendu wakorezi hee wawanza kukufunga wakagushira mngigereza kugirango wakukorezi uko vishaki udobeho umazi ayumazi ikifungo wakukati
kwezo barazino wafisa makinga tuwe tugenda hali ya makinga tuya ofise bakatu wakakasikara hali ya mga tuwe bajinona makinga inga basubira ninyuma tarakimwe batswa
so gupfuna naho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundo kambuga ije fite mugo baje no baratembera bakagenda
abo barundi barase cyo basaba bategetsi bu Burundi
leta y'u Burundi arikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugaye n'abatanzania kungene abarundi nabo bagiye hariya ntarafashe nanga nkuko abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi
nukuri uburundi butize ikibazo cy'abarundi babemerewe nabi muri Tanzania n'uko n'abatanzania bidegenza mu gihugu cyacu nukuri ni ngorane twarababaye twarabaradufashe nabo ni mu Tanzania ahoraga mu gihugu cyawe muhuriye nko mu gihugu cyawe wowe mufata nk'iki nabo barabe nukuri uko nubo dufashe kuko uburundi na Tanzania ni gihugu kibanye twakironderamo nabo bakakironderamo none badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute
nyangura uraitisia usanera wa komine mabanda munara ya makamba abo barundi birukanwa baca avuga ko abo barundi bafatwa babatavya ngonga bafise
igihugu cya Tanzania kiri iyi nimba igihugu cy'iwabo gasarinje uko nyene atakuko na rumwe gukuba mu cyo gihugu bafise ahita bashyira gasha ku mipaka na bo nasanzwe ari ku mipaka bigi cyane cyane na Rusana na Cankuzo na Muyinga baragiye bica amafaranga hama mabo igihugu cyose kigicungera ku buryo umutekano baragira imipaka nyene bashabana mu bantu babayeho basara abene igihugu baho ata pasiporo ata rese pase umba kashi nk'ikiba cyahubure ngo kuhaba bakashaka birukana rero bo barone babanza gufungwa abonye babagiye kuhaba banza guca mu gasho hajya mwajya mwabonye ni wafunzwe amezi atandatu yose
niyo nkuru ya Itishia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bamaze kuvugana icyo kibazo n'abategetsi ba Tanzania
turagendera mbere nenga ari mu kwezi kwa kabiri twaranagiyeyo tubafatanye ku mipaka turariganira ko twavugana ibibazo n'ibyo abantu bagenda bagataha agahembo baronse ariko ni bya bindi nyene natwe gukya siko twavyemera cyane nta gihugu cyokumera yuko aguma hari uruja n'uruza rutakontoroye babwiye bati basi baje nibafume baza bace muri komine mubandikira urupapuro mutwandikira twamwandikira mutahari wa hano nabukiye ko tumwe bari mujya muhana baraje kubasha amafaranga basigaye bati ngo nezo barundi rero muheruka ari hano bon aho ku mupaka duhanye ni komine yitwa Buhirwe iri mu ntara ya Kigoma ubirusha baraho nyine muri Buhigwa ahimanyupfu hafi ahantu bisa mu gitambuka hanyine hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nk'amezi abiri akira ko narenga amafaranga ya mbere aca yunguza ubona umubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam umubonera Nzega ahantu hose gukoba hehe umva rero bafatiye hatari ku mupaka ntibona no kwisigura ngo bikunde
ariko kandi muri abo barundi bavuga ko bahohoterwa harimo n'abavuga ko bakwa impapuro sinzi ko ari ibise pase abapolisi bagaca bazitabura icyo kibazo murakizi
ibyo bita impapuro ni na karese pase k'iminsi 15 ako nyine no twita ujirani mwema urumva rero ugasize wararengeje umaze y'ukwezi amezi abiri ntiwakwemere
niyo nkuru ya Leticia aremeza ko umubano w'u Burundi na Tanzania wifashe neza kandi ko abo barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira z'ikinywabi imakamba mu mumanuko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.